Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwanamutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kwa kabiri itariki 17 y'ukwezi kw'11 umwaka 2018 muri kumwe na Federic Nkundikije.
Twarabona yuko bumbura ariko barafatwa bwa mbere bari abantu bato bato. Tutashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ibyo bintu byose. Ariko tukaje tuvuga tuti ubwo rubanza rero ni barubandanye babicishe mu mategeko. Ntihagire uhohoterwa na gato kugira ngo abarundi bamenye ukuri.
Uyo ni Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Safwanya Frodebu perezida Melkindadaye yakomokamo ashima ko utungane mu Burundi wikubisa gashi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama y'abakuru b'akarere k'Afrika y'umuseruko yatumwe ko na perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'inkuru yerekeye inama nyafrika ku butunzi utageramira ibidukikije yatumwe mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Leta zunze ubumwe za Amerika zarugaye ambasade yayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku mvo z'ico yise amakuru yo kwizihirwa yemeza ko ishobora guterwa n'igitero cy'iterabwoba. Ambasade y'i Kinshasa ikazoguma yugaye gushika niburiburi kuri uyu wa kabiri, kandi Abanyamerika bose bari muri Congo basabwe cyane kwiyubara. Leta ya Congo yagiriza Leta zunze za Amerika guteza icuka cy'ubwoba mu banyagihugu mu kugara iyo ambasade yabo. Ivuga kandi ko Washington hamwe n'abandi bankiwe kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora bariko baragerageza gusamaza abazotora imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 kuza. Abategetsi ariko ntibavuga ico biyumvira ku nyungu abo yagiriza boba barondera mu gusamaza abanyagihugu, ariko bavuga ko indorerezi z'amatora z'umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'ikigo citiriwe Carter kiri aha muri Leta zunze za Amerika batatumiwe mu gukurikirana canke kuba indorerezi muri ayo matora. Hatumiwe ibihugu vyo muri Afrika gusa. Tukivuga kuri ico gihugu, abantu babiri barishwe n'abarwanyi b'umuhari ADF mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nkuko byashikirijwe n'umutegetsi wo muri ako karere ejo ku munsi wa mbere, mu gihe kuri wa kabiri ariho hatekanijwe urugendo rw'amahoro rwiyamiriza ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bwabereye ku ibarabara ryitwa Mbau Kamango mu buraruko bw'igisagara c'intara ya Beni nkuko byashikirijwe na Donat Kibwana Mustanteri muri ako karere. Abwegeka ku muhari Force Democratique Alliée ADF mu Cyongereza, FDA mu Gifaransa, umuhari wa gisirikare w'abayisilamu wamuka muri Uganda umaze kwica amajana y'abanyagihugu kuva mu mwaka w'2014. Kuri wa kabiri rero ni hamashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu ntara ya Beni atekanya urugendo rw'amahoro rwo kwiyamiriza ubwicanyi buri ko burabera muri iyo ntara yabo. Muri Afrika kandi muri Zimbabwe leta isabwa gutunganya indishi utanga indishi y'akababaro no gusaba imbabazi ku bwicanyi kivunga bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe 1980 aho abanyagihugu ibihumbi bo mu bwoko bw'inkehwa bw'aba Ndembele bagandaguwe. Imihari haranira agateka ka muntu ishikiriza ko mu ntara ya Matabele Land abanyagihugu barenga ibihumbi 200 bishwe n'abasirikare ba leta bari bahawe imyimenyerezo ya gisirikare na Korea ya ruguru hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe 1980. Umukuru wa komisiyo y'agateka ka zina muntu muri Zimbabwe Erasto Mungwadi avuga ko ubwo bwicanyi bwabereye igukura handi kwabaye uguhungabanya agateka ka muntu. Perezida Emmerson Mnangagwa cyo kimwe n'uwo yasubiriye ku butegetsi ariwe Robert Mugabe yaranse gusaba imbabazi, ariko akavuga ko azokwemera ibizoshikirizwa n'umurwi w'igihugu w'amahoro no kunywanisha abanyagihugu. Avuga ko vuba ugiye kubaza abanyagihugu icyo wiyumvira kuri ubwo bwicanyi. Aya makuru radio yanyu iyakesha Columbus Mavunga umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ibulawayo ni mu gisagara kigira kabiri muri Zimbabwe. Muri Amerika naho muvukanyi wa perezida wa Honduras Juana Orlando Hernandez yagirijwe muri Leta Zunze za Amerika kudandaza mu mpisho ibiyayuramutwe vya kokaine hamwe n'ibirwanisho. Ibyo byashikirijwe n'ubutungane bwa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere. Juane Antonio Tony Hernandez n'umugabo w'imugwi w'umushingwa manza w'imyaka 40 y'amavuko kandi yahoze ari umushingwa manza w'umugambwe uri ku butegetsi ejo kuwa mbere niho yarenguka muri sentare y'i Miami muri leta ya Florida muri Amerika aho yafatiwe ku munsi wa gatanu. Inyuma y'ifatwa ryiwe ibiro bya perezida muri Honduras byashikirije ko atanumwe ari hejuru y'amategeko kandi ko umuntu wese afise uburenganzira bw'umufasha kuburana kandi akiri umwe akiri umwere mu gihe ataco abaragirizwa. Mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yaratangaje ko inama nshingamateka imigwi yose ikoranye izotora ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 kuza kugira yemeze canke ihakane amasezerano yumvikanywe n'ubumwe bwa Buraya yo kuva muri uwo muryango. May yaragabishije abashingamateka ku munsi wa mbere ko atazi aho Bwongereza buzoshirwa mu gihe abashingamateka batazokwemera ayo masezerano. Mu gihe kandi abashingamateka bo ku mpande zose badahuza na May mu bya politike babandanya kunegura ayo masezerano.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Burundi bashikiza manza barataye muri yompi François Ngeze yayoboye igihugu mu kiringo gito mu gihe mu 1993 Perezida Ndadaye amaze kwicwa. N'inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Evariste Ndikubanye nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Mu matohoza yatangujwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze kubijanye n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kuri uno wa mbere harengutse mu butungane Ngeze François yahoze ari umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu aho hari kuri leta ya Buyoya yabisikanije n'iya Melchior Ndadaye mu gihe mu 1993 uwo mugabo ubu atagira amaguru yashikanywe mu nyubakwa za parke nkuru y'igihugu mu gisagara cya Bujumbura mu gitondo cy'uno wa mbere asunikwa ku gakinga k'abamugaye. Umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko yarengutse mu biro by'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika kugira abazwe iby'urupfu rwa Ndadaye n'itembagazwa rya leta yiwe. Ngeze François nyuma y'amasaha menshi ariko arabazwa ntiyajanywe mu ibohero nk'uko byagendeye abaherutse kurenguka ku munsi wa gatandatu. Agnes Bangiricenge avugira sentare Ntahinyuzwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko yatashi muhiriwe. Ngeze François niwe yasomye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993 urwandiko rwavuga ko igisirikare cashinze komite igiye kurongora igihugu gifata kibanza. Komite yari rongowe n'uwo mugabo yarasanzwe ari mu mugambwe w'abadasigana iprona. Umugambwe Sabanya Frodebo Melchior Ndadaye yaturukamwo uri muyishima ku butungane bw'ikubisagashi ukavyura urubanza rw'iyo ncungu ya demokarasi. Petero Karaveri Nahimana arongoye uyu mugambwe yabwiye Ijwi rya Amerika kwa kamo bari bagize iminsi batera kumviwe.
Aho tubyumviye rero twe twashe twibuka yuko umugambwe Sabanya Frodebo wama kuravuga uti yabona nyabona ubwo rubanza dusubire gugurugwe kubera kuko ingene byari byagenze ubwa mbere twarabona yuko nkumbura bariko barafatwa ubwa mbere bari abantu bato bato tutashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ibyo bintu byose. Ariko tukaja tuvuga tuti ubwo rubanza rero nibarubandanye babicishe mu mategeko ntihagire uhohoterwa na gato kugira ngo abarundi bamenye ukuri ntitugume twiceka ibintu.
Umugambwe Sabanya Frodebo usanga ubutungane butohereza gusa ku rubanza rw'uwahoze arunguye igihugu muganga w'abadasigana iprona. Barashima ko ubutungane bwatanguje amatohoza ku bwicanyi bwahitanye perezida Melchior Ndadaye. Ku kibazo cy'uko hari amakuru avuga ko umugambwe arungoye wagize uruhara mu iganagungwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abarundi Abel Gashatsi arabihakana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nimba hari abadasigana bagize uruhara muri iryo gandagugwa bohanwa ku gatwe kabo. agasaba ko ubutungane bwokora butavanguye
umugambo adasigana iprona umunyamugambwe uwari we wese yoba kumbure afise icyo yagirizwa kubijanye n'ubwo bwicanye nibaza ko yokurikiranwa ku gatwe kiwe ica kabiri tukavuga tuti ubutungane rero nimba butangiye gukora bene ico gikorwa hariho abandi bari mu gihugu bidegenzya kandi bazwi neza ko bagize uruhara ntangere mu kugandagura bene baba barundi ubutungane rero nibaza ko gocha bubandanya ntibugire ico gukurikirana kuri uru ruhande gusa canke ku mugwe umwe buca bubandanya kuko turabona bicanye bagitembera bagize uruhara mu igandagurwa ry'abavyeyi bacu rya bene wacu ry'ababanyi bacu ry'abadasigana mu 93
umushingwa manza w'umuryango wa nyakwigendera Melchior Ndadaye nabo nyene ashima ku rubanza rw'ababuranira kwateye intambwe Maître Fabiano Segatwa yibuka ingene urubanza rw'abagandaguye Melchior Ndadaye rwari rwafashe intumbero itari yo
igihe twari muri sentare haraheze imyaka 20 n'abajya bari ko barakurikiranwa nyene bajya basoda batoba bavuga bati twebwe turi ko turakurikiranwa kandi ababiteye bijandajandira habitatacu bari ko barinona cyo gituma bose bavuga bati iryo tohozwa ryagizwe sitohoza kuko ryagizwe nabo bokurikira akaba ari bo babigira kugira ngo bahuma amaso amakungu bahuma amaso abarundi bose bavuga bati nimurabe nimusesengure murabe yuko kudeta yoshobora kugirwa n'umuriyotena hari haba lieutenant colonel hari haba chef d'état major hari habantu bakomakomeye
abakukuruke bane mu ntwaza ngabo z'igisirikare c'u Burundi bahagaritswe mu mpera zindwi heze muri kino gihe bapfungiye mu mabohero atandukanye y'igihugu ayo namakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi bo mu buyobozi bw'amabohero mu Burundi umushikiriza manza Kizigenza wa Republika yashikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ko nabandi bagize uruhara muri ubwo bwicanyi bariko bararondegwa Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuhuza mukuru mu biganiro vy'Abarundi perezida wa Uganda Yoweri Museveni yarangiye mugenzi we w'Uburundi Pierre Nkurunziza kwigizayo inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Ni inkuru yo mumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasavye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe ahagarariye akarere ka EAC ku gihugu ciwe co kongerwa umwanya wo kwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera yarusha kuwa 3 ukwezi. President Nkurunziza yandika ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije yagize ati ikete ryo kuba 30 ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro bya ambasade y'Uburundi Kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Ubuganda n'ayandi makungu ribona gushika mu biro byanje itariki ya 21 z'uku kwezi n'imiburiburi nkeneye indwi imwe kugira nitegurire neza kwitabiyo nama ya EAC. Asigura ku mwanya wo kwitegura ari muto narigiye nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo. Yongera ko kw'ingingo ya 10 y'ingendigenga inama z'abakuru b'ibihugu bya EAC itegekanya n'imiburiburi indwi zine z'ukwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu. Iruhande y'ibi President Nkurunziza yashimangiye ko igihugu ciwe cyari casavye n'uko inama y'abashikiranganji yamebanziriza y'abakuru b'ibihugu nayo nyene yokugizwa inyuma izindi ndwi zibiri. Izimvo n'ivyasabwe na se Barundi ntivyanyuze Museveni asanzwe mbere ya n'umuhuza mukuru mu matate y'Abarundi. Mwikete yamusubije kuri uyu w'Imana agira ati ingingo ya 10 hano ntikora kuko Burundi bwari busanzwe buzi inama isanzwe n'ibizoyigirwamwo kuko bwaraserukiwe mu manama y'ibisata bitandukanye ayitegura. Yongerako ko abashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa Yase bibihugu bibugize bumvikanye kukirangaminsi cy'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa 12 2018, kandi ko bigaragara muri ico kirangaminsi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira 20 itegerezwa kuba ku itariki ya 30 yarusha muri Tanzania. Bwana Museveni yashimangiza ivyo avuga akarorero aho yandika ati: kuwa 13 umushikanganje w'u Burundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa Yase amusaba kongera kw'ingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama. Iki ni kimenyetso kigaragara ku Burundi bwari buzi iyo nama, niko Museveni avuga. Uhagarariye umuryango wa Yase muri iki kiringo yinginga president Nkunziza mwibutsa ko bimwe mu bizokwikirwa muri iyo nama byarindirijwe igihe kirekire rwose kandi byihutirwa, akamusaba kutaba imbohe rutonde. Museveni yemeza ko gusibye inama y'abakuru b'ibihugu bya Yase bitazozanira neza uwo muryango, akamenyesha ko kubw'ibyo iyo nama tanke kizokorana ku itariki yagenywe, no kuvuga igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa 11 yarusha muri Tanzania. Yibutsa mugenzi we w'u Burundi ko ibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa 22 ku kwezi. Kuri iyo tariki nyene, Museveni yari yandikiye Liberamvu Mukeko, umunyamabanga mukuru wa Yase, amumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite. Yari yamubwiye ku inama y'abubahwa izoba ku matariki ya 25 na 26, iyo umugwi w'integuro ikaba ku 27, iy'abashikiranganji ku 28, abakuru b'ibihugu bagashika ku 29, maze bagaca bagira inama yabo bukeye. Kuri uyu wa mbere, ibiro by'umunyamabanga mukuru wa Yase byasohoye itangazo bivuga ku inama y'abakuru b'ibihugu atagisibya izoba ku itariki yashinzwe. Risigura ku iyo nama ya 20 zo kwibanda hanini ku isinywa ry'amasezerano atandukanye, ibijanye n'ukuraho inzitizi mu ihanahana ry'ibicuruzwa, hamwe no kwemeza umuderi w'umuryango wa politiki wa Yase. Muri iyi nama, ikibazo cy'indyane za politiki zadutse mu Burundi kuva mu 2015 cyari mu bizohigirwa, nk'uko umuhuza mukuru muri ayo matati n'icegera ciwe William Mukapa babitangaje ku 19 ku kwezi, igihe Mukapa yarahejeje gushikiriza icegeranyo c'ibiganiro vya nyuma yaheruka gutunganiza yarusha leta n'umugambi uri ku butegetsi batavyitavye. Kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu mu 2015 wari yarusha muri Tanzania, agahagwa gukomborwa n'akagwi k'abasirikare n'abapolisi inyuma y'imyiyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ciwe yari imaze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. President Nkunziza amaze gusubira gusohoka igihugu incuro imwe yonyene. Hari kugenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze, aho yaja mu ntara ya Ngara ihanuruye n'u Burundi muri Tanzania nyene, akaba yakiriwe na mugenzi we John Pombe Magufuli. Eroje Ulika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urwanda warakiriye guhera kuri uyu wa mbere inama nyafrika ku butunzi butagiramira ibidukikije yitabwiye n'abahinga muri ico gisata bava mu bihugu birenga 20 vya Afrika. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clavero, niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Ni uburyo rya mbere nyafrika kwiterambere canke ubutunzi budahungabanye ibidukikije, bitekanjwe ko gitabwa n'abarenga 1000 barimo abacuruzi bakomeye, abanyamitahe, abashahuzi za politike, abahinga mu by'ubutunzi, abahinga mu gukingira ibidukikije n'abandi baturuka mu bihugu bikunze guhura n'ibiza nk'imvura nyinshi, ubugaragwa canke imiyaga y'igihuhusi. Intumbero no guhanahana ivyumviro no gufata ingingo ku butunzi butabangamira ibidukikije n'iterambere ridahungabanye gabanywa n'ihindagurika ry'ibihe. Madame Juliette Kabera ni umuyobozi mukuru ajeje ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu Rwanda.
Ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zitareba igihugu kimwe gusa, ariko cyane cyane ibihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere. Ubwo niyo mpamvu tuvuga ngo tuteje imbere iyi gahunda mu Rwanda ntabwo yaba isubije ibibazo byacu, kuko mu by'ukuri hari ibihugu bibanwa mu birwa bo ingaruka zikabagiraho vuba cyane kubera ko nk'imyuzure, ariko natwe nuko natwe imyuzure tugaye tuyigira cyangwa inkangu. Ibyo ni ibibazo twese dusangiye, tugize ijwi rimwe, dufite ibibazo bimwe, tubikemure gute? Ingamba twashyiraho twese nk'abafite ikibazo kimwe kugira ngo turebe ukuntu twahangana nacyo.
kugira ngo ibihugu byose bicike ku iterambere ritabangamira ibidukikije. Abo bahinga babona ko amareta akwiye gushira ingufu nyinshi mu kugwanya amahinguriro, ubucuruzi canke ibikorwa bizanira amahera menshi igihugu ariko bikagira ko binahungabanya ibidukikije. Aho ni nk'umwavu ukoreshwa mu burimyi, impozo zambawe zizwe nka caguwa, ibikoresho byakoze byaba ivyo mu nzu canke imashini zo mu mahinguriro na nyabwonko, byose biva Iburaya, Amerika n'ahandi bikazanwa muri Afrika. Babona ko ari nk'umucafu uza gutabwa muri Afrika.
Mu by'ukuri igihe cyose tutazaba twiyemeje kugira ngo tugabanye ingaruka zituruka kuri nk'imyanda izanwa muri Afrika, ikaza wenda yitwa nk'ibikoresho bya elektronike ariko bikaza mu by'ukuri bituzuje ubuziranenge. Ibyo ni ibintu byose tugomba kuganiraho, twafata izihe ngamba, twakwiyemeza gute nk'umugabane kugira ngo tuvuge ngo iyi tekinoloji ntabwo itubereye. Biza byitwa ko bigura make ariko nyuma y'ukwezi kikaba cyangiritse, ubwo bigasaba ko uhora muri maintenance cyangwa ugura ikindi, ubwo kiba kitagihendutse. Iyo kimaze kuva iwanje mu rugo kitwarwa hehe, ingaruka kiri bugire uwo munsi cyangwa nyuma y'imyaka 10 byateye indwara se byagabanyije umusaruro w'ubuhinzi.
Iryo huriro rihamagarira abikorera utwabo gushira imitahe mu bikorwa by'ubutunzi n'iterambere bitabangamira ibidukikije. Akarorero kerekanywe n'amapikipiki adakoresha igitoro mu kugenda, aboshiraho amahinguriro nkayo, ibigega by'iterambere nka PNUD, igisata cha ONU citaho ibidukikije, ibanki y'isi, ibanki y'iterambere rya Afrika BAD n'abandi, bimenyesha ko byiteguriye kubafata mu mugongo. U Rwanda nabwo rwakejwe ku migambi yo gukuraho burundu ikoreshwa ry'amasashe canke ubumwanya, hamwe no kugwanya impunzu zambawe zizwi nka caguwa ziva Iburaya na Amerika. Yamara uwo mugambi wowo wo kugwanya impunzu zambawe zizwi nka caguwa waranebaguwe na leta ya Amerika, bituma umukuru w'ico gihugu Donald Trump afata ibihano byo gukura u Rwanda mu masezerano ya Goa yakuraho amakori ku bidandazwa bimwe bimwe biva mu Rwanda bishoka ku isoko rya Amerika. Iri huriro ryatanguye kuri uyu wa mbere rizosozegwa ku munsi wa gatanu, rifashwe mu mugongo n'ishyamwe mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Afrika, ibisata bya ONU n'ubumwe bwa Afrika byita ibidukikije PNUD, ibanki y'isi yose, ibanki ya Afrika y'iterambere n'abandi. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abagizi ba nabi bataramenyekana barishe umugabo w'imyaka 24 bamuciza si. Uyo ngo yari mu murwi wa binjiza urumogi mu gihugu mu kinyegero, hanyuma ngo arahava arabivamwo. Zikekwa ko yishwe n'abo bahora bakorana. N'inkuru ya Claude Ganza Munyamagana.
Agiye kubona hari ngo masaa 12 n'igice za nimugoroba. Mbwira umwana atakuvura gutaka ngo ufite inyota, kandi mfite amafaranga 400. Genduza ne twamusanze tubiri, uranywa kamwe nanjye nywa kandi.
Uyu ni Naisha ari Marceline, umubyeyi wa Ndayisenga Pascal warayishwe n'abantu bataramenyekana. Umubyeyi wa nyakwigendera aragaruka ku byabanjije urupfu rw'umuhungu we wari umaze amezi make akoze ubukwe.
Umwana aragenda n'undi mwana waha wari umuherekeje akizana ubwo bucupa bubiri, abwira uwo mwana mbesi wamberekeza mama akajya kugusomya. Umwana ni muri kakavura aravuga ati rekada, njyewe imvura igiye kugwa rekanze nihute nge mu rugo ndakibaza ubwo umwana katari kugenda na wakatari kuzutya tugira ngo arajaraje turamushaka turamubura none sinzi ko nagiye kwihagarika bone umurambo gwe guraho gutariho umutwe nibwo natabaje abaturage nizo nzoga yarakizifite mu mufuka abamuteruye banasanze akizifite mu mufuka ntago yigeze gutabaza nibo bari bamunize bakamupfuka nikindi ntago ibyo nabimenye ariko tukaba tunakeka ko ari uwo mani iriho wabikoze atumye abo bantu yari afite umugore amusigiye inda ya mbere.
Ubuhamya butandukanye bw'abaturanyi banyakwigendera bugaragaza ko urupfu rwa Ndayisenga rufitanye isano n'ubucuruzi bw'urumogi. Barakeka ko yaba yishwe nabo bigeze gukorana bavana urumogi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwinjiza mu Rwanda rwihishwa. N'itsinda bavuga ko rifite umuyobozi bakorera witwa Maniriho ari nawe bikekwa ko yamwishe cyangwa akamutereza abakimukorera bakamwica. Bavuga ko Ndayisenga arimo Maniriho bazanira urumogi yarasigaye afata nk'ikigande kandi agatinya ko bazahishura inzira banyuzagamo urumogi.
Uwo mugabo wamwishe yitwa Maniriho kuko ubwa mbere yabatumyeho mbese kubera iki batagikora akazi akazi ko gucura urumogi
yarabakoreshaga
noneho baza kubyanga babyanze rero ahitamo kubahamagara ngo nibaze bavuge impamvu babyanze bahageze kuri afite nakabari ngo nibabahicu yatanze amacupa ne ngo bari kunywa mayaho bigeze hagati ya yari yatejeje igitero cyo kubakubitira umwo bakabica ngo ku buryo batazajya batanga amayira ahantu ho baca. Ubwo rero uyu munsi ndani Mr. Tishize
Maniriho se asanzwe ashora urumogi cyane
n'ikirangirire.
Inzego zishinzwe umutekano zirahamagarira abaturage gutanga amakuru hakiri kare yabo bakekaho gucuruza ibiyobyabwenge no kumenyekanisha abafitanye amakimbirane kugira ngo bakurikiranirwe hafi hataragira abavuza abandi ubuzima. Inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakoresheje uburyo bwo guha abaturage udupapuro buri wese akanika w'amazina y'abazwiho n'abakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge. Bakusanyije utwo dupapuro maze basomera amazina mu ruhame abasaga 70 bahise batangazwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatubwiye impamvu bahisemo gukoresha ubu buryo.
Mbere na mbere ni uko nyine habaye ubwicanyi bushingiye ku itsinda n'ubundi rikoshe isanzwe rikora bibi bacora urumogi. Niyo makuru tumaze kumenya. Mu by'ukuri muri aya mazina bari gucora ahangaha hari abari n'ubundi hari abamaze gufatwa ku makuru yari yatanzwe n'abaturage. Hariho n'abari iwawa, hariho n'abakurikiranywe no ku bindi byaha, ariko twifuje yuko batubwira amakuru yose noneho kugira ngo duhere ruhande noneho kuriya bari gusoma barashyirwa imbere y'abaturage kugira ngo batazamo kugira uwo babeshyira noneho nabo biregure iko noneho n'abaturage babyemeze. Nibamara kubyemeza habeho gukora dosiye babijyanisha ndetse n'iki cyahabereye.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukomeza uburyo bwo gushaka amakuru mu baturage kugira ngo abafite aho bahuriye no kwambutsa urumogi no kurucuruza bose bafatwe kandi bahanwe hisuzwa amategeko. Bamwe mu bakekwaho kwica Ndayisenga Pascal baburiwe irengero bikaba bikekwa ko bahise bahungira mu gihugu gituranye cya Kongo aho bafite abandi bakorana mu bucuruzi bw'urumogi. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu dufatwa nk'amarembo ibiyobyabwenge byinjiramo kurusha ahandi cyane cyane iby'urumogi. Meya Habyarimana avuga ko hafashwe ingamba cyo mu guhangana n'ibibazo by'ibiyobyabwenge n'amagendo.
Ngira ngo ni nayo mpamvu uri muri iyi minsi turi gufata benshi yaba ari abacuruza urumogi, abaruvana muri Kongo ndetse n'abandi bakora ubucoracora busanzwe. Abaturage ntabwo batinyuka kuvuga neza, cyane cyane abaturiye ku mupaka, cyane abo bantu bakora ubucoracora. Ubu twasizeho uburyo abaturage bari gutanga amakuru mu buryo butababangamiye cyangwa se bushyira mu kaga umutekano wabo.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Njuti mwese mkondi radio Ijwi rya Amerika ligano yutuka teguri imuraka kanya wigaru kiengaha tuboneho kanda kanya kogoshimi na engineer ya dufashije muhinga bwizuma hamwe na Jeffrey ya dufashije kwegeranya ligano ilo tuka teguri kuri mikro mwalikumu na Federica Mwondikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloisa Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.